miten.
Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice biri mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio ijwi rya Amerika.
Ubundi baramaze iminsi dufite ingabo ziturinze dakutwabwira ibyari byo. Ntitumenye ikizigenza. Ejo rero habaye igihe cya saa cyenda tubona ingabo nyinshi zinjiye mu mashitingi ziratwinjirana, zirakubita, zirarasa. Abantu barirukanka ku misozi, turirukanka, abagabo barafata, barafunga, abasore barajyana.
Binjiye mu nkambi barasa bya byuka, kandi biriya byuka byahubanganyije abantu benshi. Ejo hapfuye abantu batatu, nibo twabashije kumenya. Kuri ubu twashinguye umuntu umwe, abandi babimanye, sinzi impamvu babimana.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'Abanyekongo bacumbikiwe mu nkambi ya Kiziba mu burengerazuba bw'u Rwanda. Iyi nkuru n'izindi zirimo ku burenganzira bw'itangazamakuru bwifashe mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari turazigarukaho mu kanya gato. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyse Bigirimana.
Urakoze Edi. Umuforomakazi w'Umudagi akorera ishyirahamwe mpuzamakungu ritabara imbabare ku isi Croix Rouge yaranyurujwe ku murwa mukuru Mogadishu mu gihugu cya Somalia. Icegera cy'umuyobozi wa Croix Rouge muri Somalia yamenyeshije ko uwo mukozi wabo yanyurujwe ejo ku munsi wa gatatu mu masaha ya saa mbiri z'umugoroba mu masaha yo muri Somalia. Yanyurujwe n'abagabo bitwaje inkoho binjiye mu kigo cya Croix Rouge i Mogadishu. Croix Rouge imenyesha ko iriko iravugana n'abategetsi batandukanye ba Somalia kugira barabe ko uwo mukozi wabo yoboneka akarekurwa agasubira mu bandi. Abantu 49 barabuzwe irengero ku munsi wa gatatu ejo inyuma y'umunsi umwe inyubakwa ndende y'amagorofa 28 ihiye igasenyuka hagati mu gisagara cya Sao Paulo ni muri Brezil nk'uko abajejwe gutabara babivuga. Ariko ntibiramenyekana ko abantu babuzwe bari muri iyo nyubakwa igihe yasenyuka. Abajejwe kuzimya imiriro ejo ku munsi wa gatatu bariko barafashwa n'imbwa karuhariwe mu kurondera abantu kugira barabe ko hari abo babagihema. Iyo nyubakwa yahoze ikorerwamo igipolisi yabamwo imiryango 146 y'abantu nikora kandi yari ishaje idakwije ibisabwa n'amategeko. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhungu wahoze ari perezida wa Guinea Ahmed Sekou Touré yagirizwa n'ubutungane bwo muri Leta ya Texas aha muri Amerika kuba yarakoresheje umwana muto ibikorwa biruhije byo mu rugo mu kumurerera abana atamuhemba. Mohamed Touré w'imyaka 57 hamwe n'umukenyezi wiwe Denise Cross Touré w'imyaka 57 nyene bafungishijwe icamaso mu rugo iwe iwabo muri Texas. Bagirizwa ko bazanye umwana w'umukobwa agifise imyaka 5 bamukuye muri Guinea kandi bamutegeka kurera abana babo mu kiringo cy'imyaka 16 adahembwa. Mu gihe yo kwagirwa n'ico cyaha, uwo muryango ushobora kuzofungwa imyaka 20. Umwana w'umwigeme yabwiye abategetsi ko atigeze ahembwa, atigeze ashigwa mu ishuri, ntigeze avuzwa, kandi ko yakubaguwe igihe inabuja atashimishwa n'ibikorwa vyiwe. Ishirahamwe mpuzamakungu ry'abakozi rivuga ko abantu barenga imiliyoni 40 ku isi bakoreshwa nk'abaja mu buryo nk'ubwo mu ngo z'abantu ku isi yose. Abagabo batatu bakorewe vya mfura mbi n'abakozi ba Ekleziya Katolika muri Shiri bavuze cyo ku gatatu ko Papa Francisco yabasavye imbabazi ku izina ryiwe no ku izina rya Ekleziya Katolika. Abo bagabo babiri bakiriwe na Papa i Vatikano bavugana ibibazo bahura navyo aho bavuga ingene abepiskopi bo muri Shiri bitwaza igihagararo cyabo mu gushurashuza abayoboke. Aho bagabo batatu b'abanyeshiri bari bamaze indwi ku kirimba cya Papa i Vatikano bavuga ko bagarukanye icyizere kuri Ekleziya Katolika kandi ko bahindutse mu mitima yabo batakiri uko bahora. Mu kwezi kwa mbere mu rugendo yarimwe mu gihugu cya Shiri, Papa Francisco ntiyahaye agaciro ibyashikirijwe n'abo bagabo bavuga amabi bakorewe n'umwepiskopi muri icyo gihugu. Mu kwezi guheze, Papa yaremeye ko yakoze ikosha rikomeye mu kutitaho icyo kibazo, avuga ko yumva amaramajwe n'ivyabaye. Kiri muri Amerika, igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kizobandanya kirungika imbohe zikekwa ibikorwa by'iterabwoba zafatiwe ku rubuga rw'intambara mu ibohero ry'i Guantanamo muri Cuba, mu gihe cyose bazogaragara ko babandanya babangamira umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abategetsi b'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi aha muri Amerika baragaragaje ko bashyigikiye ingingo ya Perezida Donald Trump yo kugumizaho iryo bohero. Perezida Trump mu gihe cyo kwiyamamariza gutwara Amerika yari yemereye abanyagihugu ko atazokugara iryo bohero. Mu kwezi kwa mbere yasabye ubushikiranganji bwo kwivuna abansi kumuha politike itomoye ingene abakora iterabwoba bafatiwe ku rubuga rw'intambara bofatwa muri iryo bohero. Uwo yasubiriye Perezida Barack Obama yari yateye umukono mu mwaka w'2009 ku itegeko ritegeka kugara icyo kibanza. Abategetsi rero b'iki gihugu muri iki gihe ntibahirahira baryugara.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi, mugerejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, mu gihe kuri uyu wa kane ari umunsi mpuzamahanga wahariwe ubwigenge bw'itangazamakuru, umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International uvuga ko mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba no mu ihembe rya Afurika abategetsi bakomeje gucecekesha ibinyamakuru kugira ngo bagundire ubutegetsi. Joan Nanyuki uyobora ako karere muri Amnesty avuga ko bibabaje kubona mu bihugu bimwe na bimwe ibikorwa byo kubangamira ubwigenge bw'itangazamakuru bitavugwa cyangwa ngo byamaganwe. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza uri Nairobi muri Kenya.
Muhigane wa Ijwi rya Amerika Joan Nanyuki twa Amnesty International mu turere twa Afrika y'Ubuseruko n'ihembe rya Afrika sigura kubwigenge bw'umunyesha makuru bangamiwe cyane n'amareta muri kino gihe muri utwo turere. Amenyesha ko atari amaradiyo gusa, amateleviziyo n'ibinyamakuru byandika bibangamiwe, ariko n'ibica ku rubuga ngurukana bumenyi bidasigaye inyuma. Umufasoni Nyanyuki yemeza ko ari intambwe mbi yerekana gusubira inyuma mu bijanye na demokarasi.
I see it as a tool by the sitting governments to be able to consolidate powers and not have any.
Ndabibona nk'uburyo amareta akoresha ngo yigumize ku butegetsi anabuza abantu kugira icyo babajije, kandi turafise uburorero n'ukuri mu karere. Muri Kenya iyo havuzwe itanezereza ubutegetsi abarongozi baca bazizi imihora yose, no muri Tanzania niko biri, aho leta igavye itohoza igisohoka cyose, kandi kuva mu 2016 yashize amategeko menshi biciye mu nama nshingamateka ayishoboza gucungera no kumenya ikivugwa cyose. Ibiriko bishirwa mu mategeko y'igihugu birateye amakenga. Ariko Nyanyuka asanga hari n'ibindi bihugu ibintu bisa n'ibyayangaye.
And while I've just mentioned Kenya and Tanzania, that's not to say that.
Naho nashize mu majwi Kenya na Tanzania si ukuvuga ko ibindi bihugu mu karere bidateye amakenga. Nk'urugero mvuge ku Rwanda, Rwanda yajishinga kurusha, kuko nta byinshi dufise tuvuga ku Rwanda ku byerekeye ubwigenge bw'itangazamakuru. Kandi n'agacerere novuga gakomeye cyane igihe ikibazo cirengagizwa ntigishirwe ku meza. Umuntu yibaza ati ndiko mvuga ku bwisanzure abantu bose bibagiye nk'uko umengo nta n'umwe akeneye kumenya y'ubwigenge bw'itangazamakuru bugana mu Rwanda. Kubwa ministri biratugora nk'urugero kuronka n'amakuru ava muri Somalia na Eritrea, ariko abantu bakavuga ngo ubwigenge bwa kiremwa muntu buriko burasubira inyuma. Oya, si ugusubira inyuma, ahubwo buriko buribagirana. Umenyesha makuru Skinder Nega wo muri Ethiopia hamaze gufungwa incuru 9 zose yagirizwa iho nyabwoko guhemukira igihugu n'ukorana n'imigwi iterabwoba asanga ubwigenge bw'itangaza makuru atacyo cyonyene gikenewe.
Press freedom could not be an island of freedom. We need a whole
ubwigenge bw'itangaza makuru sinka kazinga dukeneye ihinduka muri rusangi ubwo bwigenge tubusanga gusa muri demokarasi tuburonka iyo hari demokarasi gusa ntidukwiye kugwanira ubwigenge bwo gushyigiza ivyiyumviro gusa dutegerezwa kugwanira demokarasi aho niho honyene no gushyigiza ivyiyumviro bishoboka. Joanne Nyanyuki nawe hari cha hanura mahanga.
Let's stop celebrating the stability of a country when that stability is really built upon repression.
Reka duhagarike guhayagiza iterambere ry'igihugu mu gihe rishingiye ku iterabwoba. Reka tubwire abarongozi ku iterambere nyakuri riba iyo leta yemeye guhinyurwa n'abanyagihugu bayitoye. Nifuza kubona ibihugu bya rutura bivuga kuri icyo kiganiro kigoye kandi ndazi ko kigoye kuko uravye Kenya, Tanzania, u Rwanda n'u Burundi nko mu myaka nk'ini heze byari nk'imigufu myiza za Afrika. Umwe wese muri Afrika y'uburengero bagira bati kuki mutokwiyunga mwaducemwe tw'ubuseruko bwa Afrika. Amakenga amnistia internasionale aje mu gihe kuri uyu wa kane ari umunsi mpuzamakungu hari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Uwo munsi ushitse inyuma y'indwi ishyirahamwe ry'amenyesha amakuru batagira imbibe ya RSF ritanze icyegeranyo c'ingene ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwari bwifashe mu mwaka wa 2017. Ibihugu byo muri EAC n'ihembe rya Afrika biri mu byitwaye nabi. Mbere gikurikirana n'icyanyuma kiri muri ako karere kikaba ari Eritrea. Eroje uri kaneza Nairobi, ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda nyuma yaho polisi y'igihugu ikoze ibikorwa byo gusaka mu nkambi icumbikiye impunzi z'abanyekongo ya Kiziba ndetse igatangaza ko impunzi 23 zafatiwe mu bikorwa by'urugomo zigashikirizwa ubugenzacyaha. Impunzi ziravuga ko zifite umutekano muke ko ndetse bamwe batakirara mu nkambi. Abaturage begereye inkambi bo babwijwe rya Amerika ko guhahirana hagati y'impunzi nabo byahagaze mu minsi ishize. Impunzi zivuga ko nta kindi zifuza atari uko Leta y'u Rwanda yazereka zigasubira iwabo muri Congo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboye.
Nyuma yo ku munsi w'ejo mu nkambi ya Kiziba gucumbikira impunzi z'abanyekongo havugiwe umutekano muke ndetse polisi ikayinjiramo ikajya gusaka ndetse polisi ikaba yatangaje ko yatwayemo abantu 23 bivugwa ko aribo bahungabanyaga umutekano. Twanyarukiyeyo tuganira n'impunzi ndetse n'abaturage bayegereye inkambi. Impunzi zitubwira yuko umutekano kiri muke bagifite ubwoba ndetse batanemera komite yashyizweho.
Abadamu turi kurara nijoro tukihisha mu gihuru turi yamvura se yatunyagiye turi mu bihuru ubu myenda nambaye niwo nyitiriye kandi bari kutuhiga abagabo bacu babajyanye abandi babishe kubera polisi ikibazo cya polisi byatangiye ejo nka saa 9 ejo ubundi baramaze iminsi dufite ingabo ziturinze dako tukabirwa ibyari byo ntitumenye ikizigenza. Ejo rero habaye ejo nka igihe cya saa 9 tubona ingabo nyinshi zinjiye mu mashitingi ziratwinjirana zirakubita zirarasa abantu barirukanka ku misozi turirukanka abagabo barafata barafunga abasore barajyana. Ubu amasaha tuvugana mvuye mu nkambi nta mpunzi iri gusohoka.
Baye nka nimugoroba nibwo twagiye kubona tubona amatente barayazanye barubatse. Mu by'ukuri ntago twatumenyereye ingabo 100 mu nkambi ntitwibaze uwo mutekano kuko basanze abana biga kandi dufite umutekano kuko hari polisi hari ya haruguru ku posta yabo hari nk'abapolisi 6 bakaducungira umutekano. Binjiye mu nkambi barasa byabyuka kandi birabyuka byahubanganyije abantu benshi. Ejo hafuye abantu 3 nibo twabashije kumenya. Kuri ubu twashinguye umuntu umwe. Turifuza ko mwadushakira umuvugizi mukatuvuganira rwose tugataha iwacu muri Congo kuko ndabona Leta y'u Rwanda yatwanze.
Abagabo ni ikibazo gikomeye ugereranyije n'abagore ko biri ku bagore ariko ku bagabo ni ikibazo gikomeye. Mu nkambi ubu ngubu nta mutekano nk'uko bavuze. Mu gitondo buha epfo polisi yarazamutse, polisi 87 n'abarindwi bazamuka ruguru birwa mu nama basoza mu nama saa 9 nibwo bafashe umwanzuro wo kwinjira mu nkambi n'amasasu. Binjiye mu marembo agera muri 5 y'inkambi bose barasira rimwe. Urumva ntibyari byoroshye icyo gihe nibwo twirukaga ariko umwaku cyangwa se uwageje ku munsi abenshi ni inkomeri n'ubu bararembye. Binjije ambulance zitatu hariya mu nkambi ari inkomeri barazijyana ari imirambo bayijyanye mu nkambi ntabo dufite umutekano maginga ya ntawe uhari mu nkambi icyo dusaba mu byukuri nuko twataha tukavanga kuko nta mahoro dufite mu nkambi naho ibyo bavuga ngo bakuyeho komite ngo bashaka gushiraho indi ese leta midimare komite yatowe n'abaturage nibo bagomba gushigikira komite yabo nta iri bijya komite niyo bavuga ngo bazashyiraho maginga ya tuzi ko komite yaririho nituyoboye nayo bavuga ngo bashizeho nta yirashigwaho kuko arayitegeka ari Kigali ubu tuzabyemerageza ngaha
twari tubanye neza ariko barahindutse barabanje bakora imyigaragambyo bajya ku Kibuye ntabwo twari tuzi icyo bagamije nyuma yaho n'abaturage bagiye bakajya bakubitwa nta mutekano wari uhari
ubu ntabwo mu gitinyuka kujyayo
ntabwo tujyayo
bazanye ibintu by'akavuyo noneho haza biba ngombwa ko abapolisi nyine n'ubundi binjira mu nkambi bari kuvuga neza ko bagira ngo bajyamo gusenya ya komite n'ubundi nk'uko nari nabyumvise babivuga niba ari ibintu by'ibyuka babateye nyine no kugira ngo bace bugufi ariko ubu tuvugana mvuye hafi yaho bari kuvuga ko umutekano batujije muri makeya abapolisi n'ubundi niba bari kuhakontorora abaturage nabo bari kugenda batambuka nta kibazo cyose
n'impunzi zatembera
nabo bari gusohoka baza ndumva nta kibazo cyose
none se ko muturanye nabo igihe ibi bintu nibwo bwa mbere mu byumvise
cyane ni ubwa mbere bibayeho kuko ni ubwa mbere bibayeho mbega nta winjiragamo ubwo no kuvanga twarahagarikiye kubahahira nabo tutaba nabo ntacyo tubakeneyeho nkubu bajyaga bazi no nko gushaka ibyo kurya ibitoki amateke se ibijumba se bakaduhahira mbega ariko ubwo no kuvanga icyumweru kirashize mbo nta uri kuza guhaha ino natwe nta uri kujya kubahaha icyo tubakeneraho
abanyarwanda Octavia Ngenzi na Tito Barahira bakatiwe bahamijwe icyaha cya genocide n'urukiko rwa mbere rw'uremezo mu Bufaransa bongiye kugaruka kuburana ipari mu rukiko rw'ubujurire mu rubanza rwatangiye kuri uyu wa kabiri abo barezwe icyaha cya genocide n'ibyaha byibasiwe inyokomuntu mu buryo bwatunguye benshi basabye ko General James Kabarebe Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda atumirwa nk'umutangabuhamya ku ruhande rwabo ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Lucia Umukundwa ipari mu Bufaransa
Octavia Ngenzi na Tito Barahirwa binjiye mu rukiko umwe ni jakete yerurutse ijya gusa na kaki n'undi mu ntebe yo kwa muganga ijyanye n'uburwayi bwe yambaye ikoti ry'umukara bombi baragaragara nk'abananiwe byumvikana no mu ijwi ubwo basubizaga umucamanza ku bijyanye n'umwirondoro wabo Octavia Ngenzi ufite imyaka 60 yafashwe kuva mu kwa gatandatu mu 2010 naho Tito Barahirwa ufite imyaka 67 unarwaye yafunzwe kuva mu kwa kane mu 2013 aba baburgumestre bayoboye bombi cyahoze ari komine Kabarondo bakatiwe mu 2016 igihano cya Burundi nicyo gihano kiremereye ubucamaza bw'Ufaransa bwageneye abaregwa icyaha cy'itsembabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda kuva aho imanza nk'izi zitangiriye na bakabiri bakatiwe igihano gikomeye nyuma ya kapitene Pascal Simbikangwa wakati imyaka 25 mu masaha abiri gusa urubanza rwamaze hatanzwe imyirondoro no kurahira ko bafite uruhare mu rubanza hanatangazwa abazatanga ubuhamya ku mpande zombi biganjemo abari ku ruhande rw'abatanze ikirego mu rukiko rwa mbere ku ruhande rw'abaregwa ni ukuvuga rwa Octavia Ngenzi na Tito Barahirwa abatanga buhamya batari bake bamwe ntibashoboye kuboneka mu Rwanda hari umwe ngo waba uri mu gihugu cya Uganda bamwe mu baganga babaregwa nabo bahamagajwe nk'abatanga buhamya nk'inzobere batangarije abacamanza ko nta mpamvu babona bagomba kugaragara muri uru rubanza icyatunguye abantu bakurikirana uru rubanza nuko mu batangabuhamya abakatiwe igihano cya Burundi n'urukiko rwa mbere rw'uremezo rw'Ubufaransa batanga harimo James Kabarebe Minisitiri w'Ingabo w'u Rwanda Ade Gauthier umwe mu Bafaransa bagize uruhare rukomeye mu gushaka ibimenyetso by'abaregwa genocide mu Bufaransa yadusubije mu magambo agaragaza uburakari n'akababaro
Je trouve que c'est de la part de la défense, c'est une provocation. Je pense que je n'en dirai pas plus pour l'instant, si vous permettez.
Ndatekereza ko ku ruhande rw'abaregwa ari nk'ubushotoranyi mu mbabarire ntacyo nongeraho. Maître Richard Gisagara uhagarariye abarokotse itsembabwoko ry'abatutsi mu Rwanda n'imiryango ihanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu yatanze ikirego yunze murye avuga ko atunguwe.
Usabe umuntu nkeka ko muri make bagenzi bangi baburanira abashinjwa babo bafite strategie nyinshi bakoresha nabyo nkekeza ko ari kimwe muri strategie bafite. Numvise ko mu byo basaba ngo bansabye no kujya mu Rwanda kandi bakabisaba ngo mu cyumweru gitaha kandi ari ibintu mama bakagombye kuba barakoze cyane babishaka. Kuri njyewe ntabwo bintunguye, nta nubwo ari ikintu numva gitangaje buri wese agosha strategie ashaka.
Nk'uko ababuranira abarokotse n'imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu bakomeje babitangariza, ku ruhande rwabo nabo batanze ikirego mu bujurire. Ntibashimishijwe n'uko urukiko rutagennye indishyi z'akababaro ku barokotse. Mu rukiko rwa mbere rw'iremezo, abacamanza basabye iyero rimwe gusa ringana n'amafaranga 800 y'u Rwanda. Umugore wa Octavia Ngenzi ari mu basabye kongera gutanga ubuhamya, yemeza ko umugabo we ari umwere ku bwicanyi bwakozwe na bamwe mu basirikare n'interahamwe. Twumve Madame Ngenzi Berancira.
Abishwe hari abaguye mu masekiteri batari benshi, ahubwo abantu bapfuye bavuye mu kiliziya, kandi abantu baguye mu kiliziya bishwe na les extremistes militaires serarume yazanye n'interahamwe baraza barabica nk'uko bishe muri za muzindi paruwase za Mukarange na Rukara. Ibyo rero bikaregwa mu mugabo wanjye bavuga ngo babonye imodoka ngo y'umutuku ngizamuka ngo maduka ngo ubwari igiye izamutse ngo akaba ari direction y'ikibungo ngo niwe wagiye kureba abasirikare ngo ababwire ngo nibaze.
Urubanza mu mizi ruzakomeza kugeza tariki ya 6 z'uku kwezi dukurikije amatariki yatanzwe n'abatangabuhamya. Abacamanza bazabumva kugeza mu kwezi kwa 7. Abatazaboneka ku butaka bw'Ufaransa hazakoreshwa itumanaho rigezweho batanga ubuhamya bwabo kuva aho baherereye. Lucie Mukundwa, Ijwi rya Amerika, i Paris.
Mu Burundi, ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ryatangije ku mugaragaro kwamamaza gutora yego muri kamaramaka yo guhindura itegeko nshinga mu gihugu. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Fidel D'Antoine Nsabimana.
Iji ni indirimbo z'abagumyabanga za CNDD-FDD zariko ziravuga igihe batangaza icese isigaza ry'iminsi 14 ryo kwigisha gutora yego mu matora yo guhakana canke kwemeza inyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro. Ni ibirori vyabereye ahitwa ku Rukokora, zone Bitare, komine Bugenda, intara ya Gitega hagati mu Burundi. Naco kibanza cabaye intango y'isekeza ryo kwigisha ibiri mu inyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro rigiye gushirwa imbere y'abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, niwe yafashe umwanya munini asigura akamaro ko gutora yego. Uwo politike yavuze ko ibwirizwa shingiro rinyanyuye rizotuma havaho ibyo yitwa intwaro y'izivyaduka.
Mumaze iminsi mugwa muvyumva ngo bashaka intwaro ziciye mu masezerano y'abanyepolitiki aho kurondera intwaro ishingiye ku mwenegihugu. Izo ntwaro rero zihagaze ku masezerano twazisezereye.
Iyo ndongozi mu bagumyabanga yamenyeshe ko ibwirizwa shingiro ryahora ari ikibanza abanyepolitiki batera ico yita akajagari, eka ari n'abategetsi yise abomekerano bagiye kutazobona ikibanza muri iryo bwirizwa.
Ni ukwiyamiriza abategetsi b'abomekerano. Ubiravye neza mbere, abategetsi b'abomekerano wasanga bariko bakorera mu kwaha kw'abakoroni. Mwarabonye yuko iyo batovye Burundi bikabananira.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yafashe ijambo ahanini atanga impanuro ku bagumyango ba CNDD-FDD.
Mutegerezwa ko nubagararira abarundi mwese aho muri bacaje bagumyabanga Imana yateyiteka ngo muhagararire igihugu cyayo mu gihe nk'iki. Ineza y'abene gihugu bose, ibiturimwo ni by'ineza y'abene gihugu bose, si by'umugambwe turimo. Tubasaba kugira urupfasoni na cyane cyane dushaka kubibona mu byo gihe turasabye kwihangana. Hari amajambo wumva yuko arakavuna mutima, ihangane kwihangana gushikana ku ntsinzi.
Ku bandi yiti ntumva, Perezida Nkurunziza yagize ati:
we mpagaze ngaha ngomba gutangariza abarundi bose yuko amatora y'ibwirizwa shingiro azogenda neza cyane. Imana yo mu ijuru niyo cyane. Nagomba kandi kubatangariza yuko yaba umurundi cyangwa umunyamahanga yogerageza kuyitambika imbere y'amatora azora azora ni imana mushobora byose imana yo mwijuru iyo cyabona ari intumva mushaka mwigereza
Perezida Nkurunziza ntiyanyegeje ahagaze muri ayo matora yibwirizwa shingiro
baso kubera maze bari maze ngo umwera uvi gukura kwira
Uretse abategetsi b'igihugu n'umugambwe Sende DFDD ivyo bire vyari vyitabwe na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi muri abo twovuga abaserukira ibihugu nka Nigeria Afrika y'Epfo Tanzania Romania Kongo iharanira demokarasi n'iyo ubuca Cote d'Ivoire ibugendana Fidel Antoine Nsabimana kubw'ijwi rya Amerika
Naho umuyobozi w'urunani amizero y'abarundi we yahamagariye abarundi gutora oya muri kamarampaka yo guhindura itegeko nshinga agatorwa sa yabivugiye ku kibuga cya Muremera mu gisagara cya Ngozi ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
bavuye ku bwinjiriro bw'igisagara cya Ngozi uvuye mu ntara za Muyinga na Kirundo abanywanyi b'urunani amizero y'abarundi bagize urugendo rurerure baririmba imbyino zihamagarira abarundi gutora oya ubwo rugendo rwabashikanye ku kibuga cy'umupira cya Muremera aho mukuru w'ubwo runani Rwasa Agaton yabasanze ariko arabasigurira igituma bohakana ibyizwa shingiro yanyanyuwe mu gutora oya Rwasa yabwiye abari ko baramwumviriza ko iryo bwirizwa shingiro rishasha rikumira bamwe mu mpande zose agaruka ahanini ku bijyanye n'ubwenegihugu mu kwinjira mu nzego zimwe zimwe za leta
kumva zitandukanye abarundi baratayi zabo barahunga baraja mu gahinga barangara bamwe kugira ngo bashobore kuronga uko bo kwisununura nabo nk'abandi bashobore kwiga bagire gute barasaba ubwenegihugu uretse n'abarundi bagiye hanze bagasaba ubwenegihugu hariho n'abandi bashobora kuba barabyawe n'abarundi iyo mu mahanga hanyuma bagatahuka mu Burundi cyangwa bakaba batanabyawe n'abarundi bakaza bagasaba ubwenegihugu kandi ubwenegihugu bakabuhabwa hano rero bagaca bavuga ngo
uwo munyapolitike asanzwe ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko abari muri leta baturuka mu runani amizero y'abarundi batigeze barungikwa ahantu na hamwe gusigura ibiri muri ibyo bwirizwa shingiro byahinyanyuwe Rwasa yemeza ko ibyo bwirizwa shingiro ari kinyegezwa ku barundi gushika uno munsi
ubwa mbere na mbere ibyo bwirizwa shingiro bashaka gutora n'ikinyegezwa nikinyegezwa kubera yuko no abaza namwe ndo muri nga uwamaze kuri kubitijisho kiretse ngira ngo kuri za WhatsApp sinzi ko abantu 10 bo shobora kumara ku rutoki
kuri we iri hasanzwe ntaco amizero y'abarundi rurinegura kiretse ko rukenguruka aho yashikanye abarundi n'u Burundi
ubu murazi indyane za mu nga mu Burundi aho zatoreje none nizakaze kubera amasezerano y'abuja none uyu munsi haragera yuko tuvuga ngo indwara twari twaragwaye yarakitse rwose
Rwasa avuga ko n'itegeko rigenga amatora ryaho nyanzwe ahasigura ko umukuru w'igihugu atagishije inama ibiro vy'amanama nshingamateka na nkenguzamateka imbere yo gusaba ko iryo bwirizwa rija imbere y'abarundi ngo bagemeze cyangwa barihakane avuga ko n'ijambo abenegihugu ryakoreshejwe muri iryo bwirizwa shingiro rigasubirira ijambo abanyagihugu abarundi batavyumvikanye ko ararinegura kandi mu ndahiro y'umukuru w'igihugu aho arahira ku izina ry'Imana aho na akavuga ko abonekamo ukuvangura amadini urunani amizero y'abarundi gwavutse himirije amatora y'ibihumbi 2015 habaye kwiyunga hagati y'umugambwe FNL na IPRONA amashami atari yemewe n'amategeko ya leta ku ruhande rwa IPRONA muri urwo runani haserutse Professeur Ngayimpenda Evariste na Dr Yves Sahinguvu yahoze ari cyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu mu gihe Rwasa Agato avuga ko atakintu na kimwe coza gifuta urwo runani mu matora nk'uko biri mu nteguro y'ibwirizwa wa shingiro rishasha Professeur Ngayimpenda mu kumwunganira yibukije abaraho icyatumye ubwo runani ruvuka mu kurangiza Rwasa Agato ahamagarira abanywanyi b'urunani amizero y'abarundi kwirinda gusotora aho batavuga rumwe bakigirwa kure abazobasotora Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Shuti mwarimu duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese ko mwaduteza amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro Wabishize hamwe ni Fasil Gebeyeho, amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Aloise Bigirimana, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.